nzamba
nzambira samirana
Mwavyumvise ni wa mwanya wa makuru mu Kirundi kuri radio Inzamba gatega kawe kandi ntitubagenze ayo kabateguriye kuri no genekeza ga 2023 nyakanga umwaka w'2021 ahagaze kuri izi ngingo nkuru zikurikira agateka kaze na muntu kacaho ngabana mu Burundi kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarongoye igihugu bimwe mu bihugu bigize inama ya ONU jeje agateka kaze na muntu bisaba ko umugwi wa ONU jeje gutohoza ku Burundi wo kongegwa ikindi kiringo mu gihe ibindi bihugu atariko bibibona muravyumva muri ano makuru Ingoro y'umugambwe Senero rongowe na Gatongwasa yarasambuwe mu ijoro ryo kuri uwa kabiri ku musozi Buyenzi muri komine Muhuti ntara ya Rumonge ibaye ingoro y'umunani ya Senero isambuwe muri iyo komine mu kiringo cy'amezi atandatu Nayo Margarita Barankise yarongoye Kigomezo Shalom aliyameza ibyaraye bishikirijwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwe ko ari mu bakora ibitero bimaze iminsi i Bujumbura n'Igitega ngo nta gaciro na gato bifite ana makuru muri komune yashikirijwe na jewe Aritakimana mukanya inkuru imwe mwo kwayo kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
turongeye kubaramutsa umugwi wa ONU urero batohoza ku Burundi urahagaritswe umutima niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ngo rikibandanya mu Burundi Iyo byashikirijwe ku muhinga mukuru wa kane mu nama igira 48 gisata cha ONU kijeje bagateka kazi na muntu waserukiye leta y'u Burundi iyamirije ibiri muri ico cegeranyo cashikirijwe bimwe mu bihugu biri mu ishyirahamwe ONU yasabye ko uwo mugwi utokongerwa ikindi kiringo mu gihe hari ibindi bihugu byasabye ko uwo mugwi ugumaho kugira ngo agateka kazi na muntu gashobore kwisununura Ido Nido na Josine Kaze
Urongoye umugwi ugira amatohoza ku Burundi avuga ko mu Burundi hakibandanya ivyaha bitandukanye bijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu harimwo nibiharugwa mu vyaha vy'agahomera bunwa kubwa Dududien urongoye ibihugu bigize inama ya ONU bibijanye n'agateka kazi na muntu bisabwa gukora ibishoboka kugira Burundi bukingira abarundi ku mabi yose ariko arabashikira
La commission a montré que le niveau d'intolérance
Umugore rekanye ko bijanye n'uko tihanganirana muri politike bitaratera intambwe muri imyaka 5 tumaze umugwi urasaba rero abagize igisata cha ONU kiraba gateka kazi na muntu kubandanya bakurikiranira hafi u Burundi mu bijanye na gateka kazi na muntu biciye mu mugwi mva makungu wigenga uhagarariwe n'ishirahamwe ONU igikuru nuko abarundi batohebwa na cane cane abakoregwa mabi bakabandanya baronka aho bashikiriza amabi bakoregwa kugira agahinda kabo kamenyekane ikindi nuko abakora ayo mabi harimwo n'agahomera bunwa bumenyekana maze ntayi kabakubita mu gahanga
kugatabu Renova aserukira Burundi Geneve asaba inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu kwemera intambwe nziza leta imaze gushikaho hama ikareka Burundi ukitunganiriza ibijanye na politike ari nacyo gituma uwo mugwi wa ONU ugira amatohoza ngo udakenewe
Burundi bwagira bumenyeshe ko ibimenyetso byinshi byiza kandi byemejwe n'amakungu bikwiye kugira dusaba ishami rya ONU riraba agateka kazi na muntu kureka Burundi bukabandanya bijanye n'iterambere burimo n'abanyagihugu babwo kugira bubandanye n'ibijanye no gufashanya n'amakungu Burundi buremera neza ko atamugwi n'umwe mva makungu mu bijanye no gutsimbataza agateka kazi na muntu ugikenewe
Ibihugu n'amashirahamwe 19 vyaronse ijambo muri iyo nama harimo n'ubumwe bwa Buraya birashima bimwe muri vyiza Burundi bumaze gushika ko nko kurekura abafungwa nuko umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi wasubiye kuronka ijambo muri onu ariko ivyo bihugu bikiyamiriza amabi atandukanye aho nyanga agateka kazi na muntu acibonekeza mu gihugu cyose nk'ubwicanyi bw'agahomera bunwa canke ifungwa ridakurikije amategeko ivyo bihugu bigasaba rero ko uwo mugwi w'amatohoza ku Burundi ukongererwa ikiringo ivyo bihugu bikabandanya bisaba Burundi gukorana n'ishami rya onu riraba ibijanye n'agateka kazi na muntu be n'umugwi ugira amatohoza ku Burundi ariko hari ibindi bihugu bishika ku munani bibona ko atampamvu nimwe uwo mugwi wa onu ugira amatohoza ukongererwa ikindi kiringo
zine kaze wa kenuye ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryacabananya umugabo azwi ku izina rya Fabien ndi ku mugongo yaratowe kiziga ku munsi wa gatatu ku mutumba rutoke ni muri zone rugari komine n'intara ya Muyinga nkuko amakuru atangwa n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba vyemeza abantu babiri bakaba baciye bahagarikwa n'igipolisi kumvuza amatohoza Idonido na Josephine Johnson Nkunzimana
Nuko amakuru dukura muri ako gacimbiri avyemeza Fabien ndi ku mugongo w'imyaka 65 yatowe ari kiziga ku munsi wa gatatu igeshi sazi neza igitondo muri iyo komine ya Muyinga ngo yoba yishwe n'abantu bamutegereye bashaka kumwiba amafaranga ngo kuko yaratashe avuye kugurisha impene ikiziga cyandi ku mugongo bakaba basanze gifite ibikomere ku izosi bivugwa ko yanizwe ayo makuru nyene yemeza ko igipolisi cyaciye gihagarika abantu babiri ari bo Melchior Muhizi w'Intore na Tasie Bigirindavyi kumvo z'amatohoza ico kiziga kikaba kigize icindwi gitowe cishwe muri iyo ntara mu kiringo kiri munsi y'amezi abiri muri abo bishwe bane muri bo bakaba batowe bamanitse ku mugozi abacishwe intwaro bavuga ko abo baba bapfuye biyahuye mu gihe abo mu muryango bo bavuga ko ababo bo babishwe radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka abajejwe umutekano muri iyo ntara kugira ngo baduhe umuco kubijanye n'urupfu rw'uwo mutama
Nishavu kubanywanye basenere muri komune ya Muti ntara ya Rumonge ingoro y'umugambwe ku musozi Buyenzi yarasambuwe mu ijoro ryo kuri wa kabiri uheze n'ingoro igize umunani ya senere isambuwe muri iyo komune mu kiringo cy'amezi atandatu abanywanye b'uwo mugambwe bakiyamirizwa ukwica amatwi kw'abajejwe intwaro n'igipolisi kuri ubwo bukozi bw'ikiwi Inkuru ya Beni Axera Kana
Abantu bataramenyekana barinzwe igitoboro kinini muri rumwe mu mpome z'iyo ngoro ya Seneri nkuko amakuru ava ku busozi Buyenzi avyemeza iyo ngoro ikabigize kabiri iyo nonyo mu kiringo c'imisi itatu izindi zitandatu zarasambuwe mu kiringo co kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi k'umunani uyu mwaka muri iyo komine nyene ivyo bikaba vyateye ishavu abanywanyi ba Seneri Eme Magera aserukira umugambwe mu makungu yagiriza umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ko ari wo uri nyuma yavyo
abikora n'umugambwe CNDD uhereye ku isonga kuko niho batwarije mbonera kure bageze intaro abayikora abapolisi izo ngoro abarazi mbonera kure nazo ziva mu kirere ziraza
Eme Magera arerekana ko kudahana ivyo vyaha bizoteba bigahera
abaje umutekano niho baba bavuga ati abacu izo nyubakwa ni bana nabo urumva abacu ngo nyubakwa ni bo babatuma bari kuri bo bandi koresha turubaka abantu bagasanzwe batuma twubaka basambure mugabe rero ni iherezo bazobura yuko bihenze urundi bwagira intahe nyakuri bazoba kubicira inda mu gahanga
Umugambwe CNDD FDD nacura bivuga ko Radio Inzamba yarondeye umuvugizi w'uwo mugambwe Nancy Ninette Mutoni ariko ntiyitavye telefone nawe musitanteri wa komine Muhuta Domitire ntunzwe n'Imana avuga ko ataco abiziko
ibyo bintu bavuga tutabona iyo biriko bibera n'ibyo ntabwo tubizi ntacyo tubizi ko kuko guhera sinabonye n'izo raporo ntabwo baraduha ngo tumenye ibyo ari byo bisohoze
umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe ntitwashoboye kumuronka kuri telefone
Beni atera kana rakenuye tumira mate mukanya n'amakuru arabandanya
Inzamba
tuje mugisata c'ubutungane maragarita barankitse yashinze ikigomezo Shalom ariyamiriza ibyo mushikiza manza mukuru wa Repubulika amwagiriza avuga yuko ari mu bakora ibikorwa by'iterabwoba maragarita barankitse avuga ko ibyo biri mu rukurikirane kw'ibyo bampa bamwagiriza kuva mu mwaka w'2007 maragarita barankitse avuga ko bitamuca intege kuko atagashira biha
icyo niyumvira kuri ivyo birego banyagiriza ko no ngora iterabwoba iyo ntaba nari umukristu nari gushavura kuva mu 2007 baranyagirije ibitari bike mugabo bagomba kunshika inkokora nukuri nagira ndababwire kandi ndemeshe nabo bose banyumva ko ivyo birego bintumya ahubwo mbandanya nkora ibikogwa ubutumwa bw'urukundo Imana yantoreye jewe rero nagira ngo ubu ubagomba ngo banshi nkokora bagomba ngo mvuge nabi bagomba kumbure ko no kwihebura ihibambewe sinzokwigera nihebura ahubwo baneye ikigungwe nzobandanya nkora niyamye nigisha abana gukunda igihugu cyabo gukundana kuba koko abavugira urukundo n'ubu rero ntibinteye ubwoba n'ubu unda basubiriramo barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama nkigisha abana nkabarungika muri kaminuza nkigisha nkavura none bagira ngo bantere koko inteba ishushe amakungu amariri ivomo baranciriye urubanza ko guherayo babona mbandanya ibikogwa n'ukuri ndabaremesheje bantu munyumva mwese muhaguruke nimuze dufatane mu nda twange ko baducanisha ni kubera urukundo nkunda igihugu canyibarutse urukundo nkunda Imana mubona nambara ibara kuva kera ariko ntibintera ubwoba ndaremye
tubibutse ko Silvestre Nyandwi umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yabishikirije kuri uwa gatatu mu itangazo yasomye imbere y'abamenyeshamakuru umugambwe MSD nawo umenyesha ko ubabazwa no kubona abarongoye umugambwe bagirizwa kuba bari nyuma y'ibitero by'amagrenade abo nabo akaba ari uwarongoye umugambwe Alexis Nduhije n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe François Nyamoya mu itangazo umugambwe MSD wasohoye kuri uwa kane nyuma y'ibitero by'amagrenade byatewe i Bujumbura umugambwe MSD urahoza imiryango y'abahitanywe n'ibyo bitero n'ababikomerekeyemwo umugambwe MSD wibutsa ko wamye uburabuzwa kuvuga ishingwa kugira unigirirwe mu menshi icyo umugambwe wiyemeje guharanira ubwigenge n'ubutungane kuri bose umugambwe MSD usubira kwibutsa ko wiyemeje ingwano ya politike atayihuriye n'iterabwoba ngo gusohora urutonde rw'abagirizwa ibitero mu Burundi mu mwanya muto kandi atavyemeza ngo niremenanye rya leta yo gushaka kubambika iceyi bishikirizwa na Emmanuel Ndereyimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha uwo munyepolitike agasaba leta gukurikirana abiyemereye ko bateye ikibuga cy'indege aho kurondera abo yagiriza ibindi twumvirize Emmanuel Ndereyimana
nta butungane nta matohoza yigeze aba kuko nta woza ngaho ngo ahende abarundi ngo amagrenade yatewe hirya no hino mu gihugu mu masaha atashika 28 ngo hakozwe amatohoza oya ni ibintu biba byarateguwe naho nyene ucubona mu kiringo kidashika n'amasaha 28 procureur general acaza akadoma kurutoka ati aya magrenade tubyagiriza nakana nakana naka kuko biba byarateguwe bati muri dossier dushaka ko izina rya naka rizoseruka tumwagiriza ibinibi nakana naka tubagiriza ibinibi atana kimwe bazi batazi iyo bijya niyo biva ukazubona procureur ahurudutse ukazubona nakana naka bariko baragirizwa ibinabiriya batazi iyo biva niyo bijya turabona neza yuko badashaka kugira icyo bavuga kuri icyo gitero cyabaye kuri aeroport ayo mabomba kemangwa n'umuhari wafashe ibigwanisho Red Tabara babicishije ku muvugizi wabo ahubwo bariko barondera ibindi bica bijana n'ico gitero bimwe by'impfu n'imfane baraba abandi byohitana bagaca bavuga bati twasohoye n'imitahe mpuzamakungu iraba banaka na banaka twavuzemo Sinduhije Alexis François Nyamoya Margaret Barankitse n'abandi ntituzi rero ingene abo bantu bagiye gufata imbonera kure barazitunganya bazirungika gutera magrenade mu bubare no mu bituro birimo abantu benshi nko ku gituro cha bisi i Bujumbura nibareke kwigira incabwenge turazi ingene CNDD-FDD ikora
ishyirahamwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere ry'amaryoryo ririyamiriza ibitero by'amagrenade biherutse kubera mu ntara ya Gitega no mu gisagara cya Bujumbura ku bwa Fosendi kumana aronko iryo shyirahamwe wo gusetsa amaraso siwo mutu w'ibibazo bihanze Burundi ngo ubu hari ubundi buryo bwinshi bwo gushyikiriza ibyo bibazo hanyuma bigatorerwa umuti urama bigaca mu biganiro atamaraso arinze guseseka. Tegama twifo sendi kumana arongo ishiramwe parsem
byo uri kurasaba byose ntacyo na kimwe cyotuma urwani rwano abeni yo guhitanisha abantu bibere ngaho ivyo nyaza ko ari gihe carenganye tukabona yuko n'ubwazo bitubura mugabo ibibazo bihari ubunyi imishu yabyo si yo kuvuga umuntu ngo apinye yabonye bisi renganywa itege nade barayiturica ngo aragize gutyo yose imishu y'ibibazo ngo ubuzima bw'abantu babugiye none ibibazo bisha bitubura nibaza yuko ari ibintu bitakijyanye n'igihe baba bari kwafatiye ngendo kabisa bwo kwikubita agashyi bakabihagarika ibyo bitero bimeze gutyo mu bisanzwe ari ufite ikibazo ubuharagwiriye uburyo bwinshi bwo gushyikiriza ibibazo ikibazo umuntu yihari ashaka kuvuga ati twebwe tufite ibibazo umuntu afite ibi n'ibi 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 ukarenga bitubona naka 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 turasabye ko leta yokwita ngo cyari cyari cyose muri icyo gihe ikibazo cyabaze kamenyekana kimenyekanye kiraja muri deba mu bindi kiratogwa inyishu nk'uko ibindi bazaba ari kubaratora inyishu ngabo kikamenyekana umuntu akavuga ati aho ikimba baje ni iki nubwo wowe uri ngamwe ucanwa bwo ati ikimba baje ni iki hama ibyazo bikaze biratora inyishu ari mu biganiro niko ndabyibaza mugabo umuntu yobanza agashikiriza icyo kibazo icarico
yari fose ni komana arongwe ishyiramwe parseme tukiri kuri ibyo bitero nyene umwe bwa Afrika buratera ibyatsi bitero by'amagrenade byahitanye abanyagihugu batanu abandi benshi barakomereka mu gisagara cya Bujumbura hari ku mugoroba wo kuri uwa kabiri mu itangazo ryo kuri uwo wa gatatu Musa Faki Mahamat arongoye komisiyo y'umwe bwa Afrika asaba ko abakoze ibyo bitero bahagarikwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Musa Faki Mahamat arahoza imiryango y'ababuze leta n'abarundi bose akifuriza abakomeretse gukira. Ino ngaha dusye dusozera no makuru. Shimire mwese mwaduteze yomi, shimire bagenzi banje bayateguye. Arisa Kimana mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye na ubutaha.